Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Chuti bagenzi b'ikiganiro yaga, ndabaramukije nongera ndabahikaje. Muri iki kiganiro mushikirizwa na Munezero Ivete. Kiganiro cyacu tugihere imurongwe aho ishyirahamwe rijejwe igisata cy'indero ActionAid yafashije abanyeshuri b'impunzi z'abarundi n'abasangwa bo ku ishure ryisumbuye rya Kasaba ya kabiri n'ishure ryisumbuye ASE. Abo banyeshuri bakaba baronse ibikoresho bigizwe n'ishakoshi, amakaye, amakaramu n'ibindi.
Nitwa Irankunda Girene, abashimiye ActionAid yashoboye kudufasha dupokeza amakaye, ariko ntabwo twashimye cyane, ntabwo twashoboye kuba twaronganya iniforume. Gusa numva kwa kane ngo tuzoronganya iniforume, kandi abo mu wa mbere ntabwo barose ngo bazoronka kwa kane nabo nyene. Na iniforume nazo turaronka, ariko amashagoshi n'amakaye byose twarabirose.
Tukiraho imurongo nyene aho bwabaye ubugira kabiri haba amatora y'indongozi ziserukira impunzi muri iyo site. Ayo matora akaba yari yerekeye amabroke ya 14, 15, 16, 17, 18 ndetse na 19 zitari bwabemwo abantu mu gihe cy'amatora ya mbere. Idonido na Edwari Nzambimana.
Ayo matora akaba yatunganijwe mu mabroke atarafise abarongozi kuva isite ya Murongwe ibayeho. Ayo mabroke akaba ari 14 gushika muri broke ya 19. Ayo matora akaba yabaye muri ayo mabroke kuko igihe amatora yaba mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize, aho muri ayo mabroke atabantu bariyo, hakaba hatogwa abashefu b'amakomine 8 buri broke na badebroke 5 bose hamwe, hakaba hatowe abadekomine 40 n'abadebroke 5. Ibitigiri byatowe byamenyeshejwe hahejeje gutogwa abadebroke, bakaba batogwa n'abadekomine, abadekomine bagatogwa n'abarefije ubwabo. Ayo matora akaba yarahagarakiwe n'uburongozi bw'isite ya Murongwe hamwe n'abatowe mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatandatu 2018. Tubibutse kandi ko site ya Murongwe ubu igizwe n'amabroke 20 ari mu mazone 3, ikaba ifise ubushobozi bwo kwakira impunzi zirenga 7,000, ikaba kandi ifise uburinganire bwa hegitometero kwadrato 600, ikaba izogirwa n'amabroke 35.
Tuje kuyavugwa mu Rusenda. Umwami wa grupe Mabarara Nor, Juma Sibatwa, arinziriwe nabo asanzwe atwara mu myaka 5 iri imbere ko azoba ari umushingamateka mu ntara, abaserukira mu nama nshingamateka y'intara ya Kivu y'Amajepfo. Grupe mayiwe ikaba iri mu karere ka Fizi, icumbikiye abantu bagera 40,000, harimo impunzi 30,000 z'abarundi kuva mu 2015.
Uyo Juma Sibatwa ni umwana wa Machimano Lubunga, akaba ari umwami wa grupu ya Balala Nord. Umwami Juma Sibatwa akaba afise imyaka 63, akaba yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 1993 asubiriye umuhisi Machimano Lubunga ise wiwe. Uyu mugabo afise umugore umwe, abana 5 harimo abakobwa 3. Yarakiriye muri grupu mayiwe arongoye impunzi z'abarundi 30,000 bahunze imishamirano ya politike mu Burundi igihe cy'amatora cy'umwaka wa 2015. Izo mpunzi zikaba ziba mu nkambi ya Rusenda. Ku itariki 3 kwezi kwa kabiri uno mwaka, hagati y'abami 17 yafashijwe n'abami 8 aronga amajwi 9/17, bituma yegukana intebe y'ubushingamateka mu ntara ya Kivu y'ubumanuko.
Chuti bagenzi mwari muduteza amatwi, ni kuri inkuru turangirije ko iki kiganiro cyacu mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, yahagarariwe na Jacques Kaora, nanje Munezero Ivete na kibashikirije na Gahwane.